Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Twe dufata duhindura ingendo kugira dushike iterambere twifuza. Hari gukunda igihugu gusumbuka. Kirano noho na igihugu ndagikunda kuko cyarasomeje muri ibyo byubwa by'ubutunzi. Icyo ni ugifasha ari kugiterera ibyumviro n'ukuri.
Uyo ni Faustin Komana, umukuru w'ishyirahamwe Parsem, yemeje guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Avuga ku ngingo yo guhagarika ishyirahamwe ryiwe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi, turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Muramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afurika. Igihugu cya Mali cyatangaje ku wa kane ko cyishe abakora iterabwoba batari bake mu bikorwa bya gisirikare byabereye ahabereye ubwicanyi hagati y'amoko, hagapfa abantu 41. Umusirikare umwe wa Mali yarasize ubuzima muri ibyo bikorwa bya gisirikare byabaye ejo ku wa kane mu mashamba yahitwa Yoro, Ganga, Fani, Bodel hamwe na Homo Bongo, nkuko byashikirijwe ni gisirikare cha Mali. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 41 baguye muri ubwo bwicanyi buhitiye, ariko leta ya Mali nayo ishikiriza igitigiri cy'imfata kibanza cy'abantu 38. Ibihumbi by'abanyagihugu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali ejo ku wa kane barakoze imyiyerekano isaba umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri ico gihugu gutanga imihoho. Abakoze imyiyerekano bagiriza Jane Ansahe kuba yarafashije guhinyika amatora yo mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Umurwa mukuru Lilongweho barashoboye kwinjira ku nyubakwa za leta baronona amasanamu ya perezida Peter Mutharika. Icegera cy'umukuru mu urunani ruhuyikiyemwo abaharanira uburenganzira bwa muntu Gift Trapense yashikirije ko bazobandanya imyiyerekano gushika Ansahe agondojwe agatanga imihoho. Komisiyo y'amatora ya Mali irahakana kuba yarahinyitse ivyavuye muri ayo matora. Umukuru w'ishami ryawo ni ryita ku mpunzi ya RCR Filippo Grandi yashikirije ejo ku wa kane ko kubona hari impunzi zakuwe mu vyabo zirenga imiliyoni 70 ku isi nzima ari ukunanirwa kw'amakungu, kandi akayasaba gukorera hamwe kugira hatogwe inyishu z'ivyo bibazo. Grandi yavyiganijwe irya Amerika aho yari i Amman muri Yorodaniya, aho yagiye kwifatanya n'amakungu mu kwibuka umunsi wahariwe impunzi. Hasere yashikirije mu ndwi iheze ku imiliyoni 70 z'abantu bahunze ibihugu byabo mu mwaka uheze, canke abandi bahungira hagati mu bihugu byabo bahunze intambara, ubwicanyi, ihungabanywa ry'agateka kabo hamwe ni hamwa. Benshi muri izo mpunzi zavuye mu bihugu bitanu ari byo Siriya, Afghanistan, Sudani y'umanuko, Myanmar na Somalia, mu gihe ibihugu bya Buraya na Leta Zunze za Amerika atabushake bifise byo kwakira impunzi. Filippo Grandi yavuze ko ahangayikishijwe n'uko iyo nyifato iri mu bihugu byitwa ko ari rutura. Muri Leta Zunze za Amerika, na Iran vyasa nuko bishobora gutana mu mitwe mu vya gisirikare jo ku wa kane inyuma y'aho indege ya Amerika yo mu bwoko bwa drone yari mwigendereza ikororewe na Iran. Icyo Perezida Donald Trump yise ko ari kosha rikomeye ryakozwe na Iran. Trump yemeza ko iyo ndege yari mu kirere mpuzamakungu, ariko abajijwe icyo Amerika igiye gukora yishyuye abanyamenyeshamakuru ko bazovyibonera. Kubwa Irani na iyo ndege ngo yariko iguruka mu buryo buteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ambasade wa Irani muri ONU Majid Ravanchi yashikirije ko iyo ndege itagira umudereva, yari mu bikorwa byo gusuma urusaku. abategetsi ba Amerika bashikirije ku bwato butari buke bwaciye bwihuta gutora ibisigarira by'iyo ndege mu mazi mpuzamakungu. Iyo drone yarashwe yari ifise agaciro k'imiliyoni zirenga $222 z'amadolari y'Abanyamerika, kandi ngo yashobora kugenzura ikirere cyababa ibirometero kwadrato ibihumbi ijana ku munsi umwe gusa, ikirere kingana n'igihugu cya Korea y'Epfo. Ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara hagati ya Amerika na Irani bwatanguye kongerekana kuvaho abategetsi ba Amerika mu ndwi iheze bagirije Irani ko ariyo yateye ibisasu bya mine ku bwato bw'ibitoro mu kigobe cya Hormuz, ivyagirije igihugu cya Irani cyahakanye. Kurangiza abasirikare bari ku butegetsi mu byimfata kibanza muri Sudani ejo kuwa kane barakuye mu mabanga umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu. Ikinyamakuru cya leta Suna dukesha iyo ino nkuru ntigitomora ico Al-Walid Sayed Ahmed yahowe, ariko hari haheze imisi yagirije ibiturire wahoze ari perezida wa Sudani Omar al-Bashir, yongera anashinga n'umurwi ujejwe gutohoza kuvyagirije by'uko abasirikare bo bararashe n'impaka abanyagihugu bamaze igihe bagandagaza ahari biro bikuru bya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum basaba ko ubutegetsi buhabwa abasivile. Hambavu y'umugwi w'amatohoza washizweho n'ibiro by'umushikiriza manza mukuru, abasirikare nabo barishiriyeho umugwi wabo. Iyo migwi yompi uko ari ibiri ntaco iratangaza kuri ayo matohoza yabo.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumana bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, inkuza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka. Mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi, uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 vy'impunzi biri mu Burundi, bice 99% bagizwe n'abanyekongo. Inkuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuimana, umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu numwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tu fise ga urabonanga inyao kenshi pwar parce que na mujyango uriho.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro, zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki, ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi mpunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera amaminofali canke babuze ico bandikira ko amakaye canke babuze uniforme bambara, cyo gutuma twaca dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi zingorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora, ugasanga umwigisha yavuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza acamwishira mu giswahili arabikisha batumva igiswahili gacumengo aramutuze kica genda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishuye mu giswahili kandi yamwice na giswahili bayumva n'uyo mwana nawe na kirundi abayumva ugasanga ntibumvikana neza.
Icyo bishyika mu makambi nk'ayahirari
userukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi sama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati:
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous devons donc user de toutes les initiatives que nous avons pour essayer de faire face aux priorités. Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, les vivres que nous donnons par le biais des femmes pour
réfléchir. Kuri twebwe no kwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka umwunganizi mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178 Tarsis Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha.
Impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise. N'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse. Ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wabo
kubijanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu cya Tanzania umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane kubijanye n'impunzi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi America Radio Yany.
Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru w'impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko karere ka Fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati mirwi itwaje ibigwanisho n'inkuru y'umumensha makuru y'ijya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda
Zini ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi impunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe izi impunzi z'abarundi zimaze imyaka 4 muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga
uwo munsi mukuru tuwizije dufite ibibazo tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi ubu urashobora gufatwa n'indwara washika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona ariko kugira baguhereza imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo ugaca we uza wumva ngo genda ngo kuri formation ngo guri imiti ngo iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntako twigira ukaza tubura uburyo bwo kwivuza bamwe bamwe bakaramukaba bapfiramwo abandi bagasinzikara sana abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona batabujyo babatumye kuja muri formation nta mahera bafise ntako babigenza bagira naho babone ararembye acaje muri twatutaye aronka yamfungu kwagurisha niyanza reka citera gahava hwereramo kagendo na transfer baduha ubu barazivye bavuga tutararemba niwishikane wandaruko ushike kwa muganga imodoka zahora zidutwara ubu ntituza kazi zikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi akanakana.
Nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu Rusembe yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo Mayimayi.
Mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye. Twamatugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubareye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyanke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira ahantu bashobora kwicara bafise umutekano. Hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya cyane idolari 12 ku kwezi. Twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi n'idolari imwe.
Muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye ASR muri teritwari ya Fizi Bwana Cyprien Chonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeur y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda. Uyu muyobozi wa ASR akomeza kuvuga yuko inkunga ya ASR yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi. Ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi ishiramwe rya ASR ryagaragaje yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira. Nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya ASR na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150 ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 2,200. Bimwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko. Sosten Azabe umunyekongo yatanguranye n'iyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye vyemewe n'amategeko. Eric Bagirubusa umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe.
Kera menye ubwenge mvukira muri Congo, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo.
Bwana Azabe Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 2,200 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi. Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme. N'umunsi Bwana Azabe yabwiye ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe.
Navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko.
Bwana Azabe Sostene yasezeranye n'umunyekongo impunzi mugenzi we. Benshi mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko. Kimwe nk'abandi bose mu nkambi, ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano. Kuri uyu munsi ntabwo ari uvuga ngo ni umunsi wo kwibuka gusa, ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeze.
Azabi n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashima urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuza no mu majyepfo tuhaza tutahazi ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ubwo bagiye babitaho icya kabiri nuko twishyira tukizana ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo ibyo nibyo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abene igihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko ngupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagira aho bukugeza n'aho bugukura. Gusa icyo dushima te na dusubira inyuma gatoya nuko Leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo. Ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na n'ubu.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ibyifuzo byabo nuko umwuka waba mwiza amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka kwivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze hari abatakaje icyizere bitandukanye na bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye ba mu ntambara ariko nyuma yaho akaza kugeraho bakagira umutekano. Ubwo natwe ntabwo ari twe tutatuzahora mu buhungiro ikize ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahuka.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo munsi kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million. Benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%, 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ikigeme Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishyirahamwe Parsem ryishinze guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri nosati rwo turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenye tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uruzara binugangwa, twaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona cyangwa turavyoza turahindura tuti nijya bari hari ukumbura bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo rutarabibamenyesha, ubu ibikorwa byanyu murabiba ndanya canke mwarabihagaritse?
Oya, kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku radio twaratanze konsinye kuba duserukira mu ntara ntawe uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngahaye Bujumbura twabihagaritse.
Mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze ico bwabahoye?
Nico tugiye kugira mu ntango y'indwi zaje kuko iketi riduherwa kuronka ibyo bushikiranganji ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba uriyo kwita rayo yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko parteme ari cyamwe rikorira akora yisunza amategeko yitegeko rishasha rigenga amashirahamwe
byari cyo nk'ishirahamwe parseme gike kajyo barizitse
wenda ubiye ati izo service juridique za dufelicita ndadufelicita ko turi ishirahamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nkaho tubona yuko mu byo mwa mwarazize ho baharimwo yuko mwebwe ku giti cyanyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parsem mucafuza ishusho gigihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwamubizi ko ga Faustin
ariko urumva nize jewe ntabwo natangaye ndumigo ubwa mbere hoho n'uwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo irinaka iyi declaration washikirije ikicigwa wakoze ibyabo washikirije byacuje igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata ingingo yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu duhora twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira wada miriki barababwira icyo babahoye icyo bavuze ati babahoye
hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana bimwe mu byishamwe parseme ryatangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco gyo baryaradzize harimo nkuko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemwo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
parseme ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubaze by'ubutunzi nibyara utaratubaza situasiyo y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabyo dushikiriza biva handi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasavye yuko nk'amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwukwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasa ni ntumbero ya
numva je ndabyo twabara ko turakora iyo duko turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ninda rika ninda bivuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa nibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasaha uri tunga igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'u Burundi none ibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira wisi nimeze nka viraje umuntu acafuza igihugu gute
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta aho cyari bivuze bazi ko ubutunzi icyo ni ikintu niyo leta iri kirabwivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hagezeho tubyicarira igituma iby'ubukene ahubwo tuve muri soko niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanje niwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kandi noneho naje igihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi ico no gifasha ari kugiterera ivyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parseme canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo wabutiye nka mugabo ibyo twe ntitubiraba nyima twituru tubatubwira nyima kuja kubana n'umushikiranganji tuzogenda aho ba ombudsman bose bajejwe kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma ombudsman agiyeho kubera abazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tugende tuvuge n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji bw'agakata y'akazi na muntu nizo nyine zuzibaza tujyanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishobora no kuza n'abandi n'abandi ashyiranire bwa bwati n'abakaticara ibyo aribyo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi ibyo guhagarika nabyo twabyubashe nyine ko ari leta yabifashe mbwa turimza ko leta nayo hari igihe iburana mu bandi gatsindwa leta irashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo rero nibisanzwe birashika umuntu agafata ingingo irenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo mvuge ko ibyo biti ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
shuti mwese mukundi radio hejuru ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tubonayo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabw'ivyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije makuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.